Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Rwanda nyine imashini zipima virusi itera sida zigiye gupima na virusi ya corona.
Maze cyumweru kirenga dupima abantu barenze 1000, tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare. Turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka HIV zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye. Ibyo nabyo biri vuba.
Muganga Sabimana Sabin akuriye ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, ikigo cyitwa RBC mu magambo ahinnye. Naho mu Burundi uyu munsi wari uwa 10 wo kwiyamamariza amatora ya president n'abadepite ndetse n'abajyanama bo mu makomine. Minisitiri w'intebe wa Cote d'Ivoire arwariye mu Bufaransa ku buryo atazasubira mu gihugu cye muri iyi minsi ya vuba. Muri Ethiopia, intara ya Tigray yafashe icyemezo cyo gukoresha amatora uko byari biteganijwe, binyuranyije n'ibyo guverinoma y'igihugu yateganyaga kubera virusi ya corona. Izi ngingo ni iz'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Minisitiri w'intebe wa Cote d'Ivoire Amadou Coulibaly akaba na kandida w'ishyaka RHDP riri ku butegetsi mu matora ataha y'umukuru w'igihugu, azamara igihe mu Bufaransa aho arimo yivuza indwara y'umutima. Fidel Niyonga baratubwira ibindi.
Umushikiranganji wa mbere Amadou Gon Coulibaly azoseruka mu mugambi uri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri uyu mwaka. Azoguma mu Bufaransa mu gihe cindwi zitari nke ariko aruhuka, ni nyuma yuko yipimishije umutima. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro bya perezida ku munsi wa kabiri. Gon Coulibaly afite imyaka 61 muri iki gihe yibagishije umutima mu mwaka w'2012. Yagiye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mpera z'indwi irangiye kwipimisha ku bijyanye n'amagara yiwe. Umushikiranganji ajeje kubibona abansi Hamed Bakayoko niwe yabaye aramusubirira by'agateganyo mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere mu gihe atahari. Mu kwezi kwa gatatu perezida Alassane Ouattara yagenye Gon Coulibaly kuba umukandida w'umugambi uri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Ivyo inyuma yuko atangaje ko atazorondera kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Yamara Gon Coulibaly yaranebaguwe n'abegereye perezida Ouattara bafise impungenge ko adafise ibikwiye kugira azovyifatemwo neza mu matora yo mu kwezi kw'icumi.
Muri Ethiopia, intara ya Tigray yafashe icyemezo cyo gukoresha amatora rusange y'inteko ishinga amategeko y'igihugu ivamo na minisitiri w'intebe mu kwezi kwa munani nk'uko byari byarateganijwe. Nyamara guverinoma ya minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yo yigijeyo aya matora mu gihe kitagenwe mu gihugu hose kubera icyorezo cya virusi ya corona. Frederic Nkundikije, tubwire uko bishobora guhungabanya ubumwe bwa Ethiopia.
Umugambwe mukuru w'iyo ntara niwo watangaje iyo ngingo ishobora kuzura ibibazo bikomeye hagati y'iyo ntara hamwe na leta ya Ethiopia ijejwe intara zose zigize icyo gihugu, kandi iyo ngingo igiye gushyira habona ikibazo cy'ubumwe mu icyo gihugu. Umugambwe mukuru w'iyo ntara the Tigray People's Liberation Front wiyumvuye ku runani warimwo Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front mwaka uheze, igihe iyindi migambwe itatu yari rugize yaje hamwe ikagira urunani rushasha Prosperity Party. Uyo mugambwe mu ntara ya Tigray uyo nkoye watangaje ku munsi wa mbere kuzakoresha amatora, naho mu gihugu cyose amatora yungurujwe. Umurwi wo mu gihugu cya Ethiopia ujejwe gutunganya amatora uvuga ko uyu mugambwe utigeze usaba uruhusha rwo gutunganya amatora. Bongera uributsa ko atarundi rwego mu gihugu cyose rufise uburenganzira bwo gutunganya amatora. Ishami mpuzamakungu rirabira hafi amatati International Crisis Group rivuga ko iyo ngingo intara ya Tigray ishobora kongereza uruhagarara rwa politiki mu gihugu cya Ethiopia.
Banki y'isi yose yahaye Zimbabwe amadolari miliyoni 7 zo kuyifasha kurwanya ikiza cya virusi ya corona. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Aya mafaranga azofasha kugwanya ikiza cy'umugera wa corona gitezwe ko kisinzikaza kurushiriza ubutunzi bw'igihugu n'ikibazo cy'ibifungurwa byari bihasanzwe mu gihugu. Iyo nkuru yatangajwe uno musi wa gatatu n'umuvugizi w'ibanke y'isi yose. Zimbabwe ifitiye ibanki y'isi yose n'ibanki jeje iterambere mu karere ka Afrika hamwe n'ibanki jeje mitaya y'akarere k'Uburayi birarane by'amadeni by'umuri ya ridi n'imiliyoni bihumba amajana abiri y'amadolari. Ivyo bikaba bituma icyo gihugu kidashobora kunoswa yandi mafaranga canke ngo giheregwe amadeni gifitiye amabanki n'izindi nzego mpuzamakungu zitanga amafaranga n'amadeni. Yamara umuvugizi w'ibanki y'isi yose avuga ko n'ahari uko Zimbabwe n'ibindi bihugu bifite umutwaro w'amadeni bishobora kuronka amafaranga avuye mu kigega cayo kigenewe kugwanya ikiza cy'umugera wa corona cyageramiye ubutunzi ku isi. Avuga ko babona ko ikiza cy'umugera wa corona kigeramiye isi nzima ko kubera izo mvu atanu umwe bashobora gusiga inyuma ku nyishu batanga. Umushikiranganji ajejwe ikigega muri Zimbabwe yari yandikiye mu kwezi guheze ikigega mpuzamakungu FMI n'izindi nzego zitanga ingurane agabisha ko ibintu bishobora kuyanzara mu gihe uciwe mu byerekeye ubutunzi n'ikiza cy'umugera wa corona kubera ibirarane by'amadeni ari ukuvuga ko icyo gihugu kidashobora kuronka amafaranga avuye muri izo nzego mpuzamakungu.
Fidel Niyongabo komeza utubwire uko leta y'Ubushinwa yiyamye abakora imyigaragambyo muri Hong Kong.
Abategetsi b'Ubushinwa bagabishije abagira imyerekano muri iyo ntara no musi wa gatatu ko batazobihanganira niyo basubira gutera ibibazo. Intara ya Hong Kong isa n'iyigenga irageramiwe n'imyerekano y'abaharanira demokrasi yamaze amezi atari make mu mwaka uheze. Ihagarikwa ry'abatari bake mu bari imyerekano hamwe n'ingingo iziririza abantu benshi gukoranira hamwe kubera ikiza cy'umugera wa corona mu ntara ya Hong Kong byarageramiye umuhari w'abagira imyerekano. Amara imyerekano y'abantu bakeyi yaratunganijwe mu ndwi zirangiye mu gihe ubwoba bwo kwandura umugera wa corona bwariko bugabanuka. Igipolisi cya Hong Kong cyarashwiragije abari mu myerekano ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje ko batazoreka abagira imyerekano muri Hong Kong ngo basubire gutera akajagari. Imyerekano ikomeye y'ukwiyamiriza leta yatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye yari igenewe kurwanya itegeko ryari kurekurira abanya Hong Kong kurungikwa mu Bushinwa ama sentare agenzurwa n'umugambwe wa gikominista. Yamara mu byo abagira imyerekano basaba harimo no kubahiriza demokrasi no kubona ko igipolisi gikurikiranywe imvugo z'umurengera gikoresha.
Bagenzi bacu batugejejeho aya makuru tubashimire. Nshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com mukanya amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Leta yafashe icyemezo ko imashini zipima virusi VIH itera SIDA zigiye gukoreshwa no gupima virusi ya corona. Asumta kabuye yaduteguriye inkuru.
Iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho leta itangaje gahunda yo koroshya ingamba z'ibihe bidasanzwe abantu bakongera gusubira mu mirimo yabo. Umuyobozi mukuru wa RBC Dr. Nsanzimana Sabin yavuze ko mu minsi iri imbere hagiye kujya hifashishwa imashini zisanzwe zifashishwa mu gupima virusi itera SIDA zikazitabazwa mu gupima virusi ya corona kugira ngo umubare w'abapimwa icyo cyorezo wiyongere ndetse iyo serivisi irusheho kwegera abaturage.
Tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze igihumbi, tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare. Turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka HIV zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye. Ibyo nabyo biri vuba. Twatangiye dupima abantu bafite ibimenyetso, tugeraho dupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi. Tugeraho noneho tunatekereza ngo ariko iki cyiciro nacyo wagipima. Ubu noneho dufite umukoro uko tuzajya dupima abantu benshi bashoboka uko ubushobozi bwiyongera.
Iki cyemezo gifashwe kandi nyuma yo kuva kuri uyu wa mbere leta yakomoriye imirimo imwe n'imwe yongera gusubukurwa. Abaturage benshi bahita bajya muri iyo mirimo bari basanganywe. Abayobozi bakagaragaza ko batewe impungenge n'uburyo abantu benshi batarimo kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukomeza kwirinda. Yabwira Ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bimwe mu byo abaturage batarimo kubahiriza.
Hagaragayemo ikintu cy'abaturage bakijya gukora ingendo zitari ngombwa, hakagaragara ko harimo n'abandi batarumva ikorwa cyo kwirinda kwirinda abantu bagenda batubahiriza batambara mask gusohoka mu rugo rwose tambaye mask ntago byemewe
mu birimo gutera impungenge inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda n'uburyo abantu bagenda badasiga metero hagati y'umuntu n'undi ndetse ko rada benshi bagenda batambaye dupfukamunwa hari bamwe mu baturage babwijwe rya Amerika ko kugeza ubu mu cyaro kubona aho wagura agapfukamunwa ari ihurizo uyu atuye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo
ubwo icyo nakubwira ka kindi ubona kibangamye kitaramo kitana hari cyane ureze nyine nyine turadupfukamunwa nitwo abantu ubona batambuka benshi batazifite ariko bitewe naho bashobora kudushakira aho badusoza hasi badufite ngo natuge dufite nk'umuntu umwe ufite wenda ngo nk'isoko sinzi niba rishobora kuba baramuhaye ariko dufite umuntu umwe bitavuga ngo mu mahoteli n'ahandi ushobora kudusangamo dusanga ku muntu umwe wenyine cyo bakakibaza bakaba se nimba umuntu ari umwe acuze ngo dupfukamunwa bagari akagari kakaba ari umuntu umwe uri mu kandi kagaraza akirate kugira ngo abashe gukambata
Dr. Nsanzimana uyobora RBC asobanura ko imashini zari muri laboratoire u Rwanda rwatangiranye ku by'inshuro zirenze ebyiri ariko n'abakeneye gupimwa nabo bagenda biyongera umunsi ku munsi uyu muyobozi asobanura ko mu gihe mu Rwanda hagaragaraga bwa mbere umurwayi wa virusi ya corona hapimwaga gusa abantu bafite ibimenyetso bagakongeraho gupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi ubu noneho bakaba bafite umukoro w'uko bazajya bapima benshi bashoboka uko ubushobozi buzagenda bwiyongera Minisiteri y'ubuzima isobanura ko kugeza kuri wa kabiri hari hamaze gufatwa ibipimo bigera ku 36 aho bagira kuri 261 aribo basanga mu cyorezo cya virusi ya corona umubare w'abamaze gukira ni 128 abagera ku 32 baracyitabwaho n'abaganga mu gihe nta burahitanwa n'iki cyorezo nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'ubuzima ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kinavuga ko kandi barimo gutegura uburyo bwunganira ibindi bigo nk'icya Kanyinya n'icya Nyamata byajyaga byakira abarwayi ba virusi ya corona mu gihe baramuka biyongereye Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta turakoze
bakunzi kubanywanya ibijwi ry'Amerika ndabasuhuje hano i Washington kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radio ijwi ry'Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
tuve mu Rwanda none tujye mu Burundi aho leta irega umugambwe CNL guhohotera abanywanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda
Itangazo yashikirije amenyeshamakuru bataronse n'akaryo ko kubaza ibibazo Pascal barandagiye umushyiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima muri rusangi ingene kwiyamamaza biriko biragenda aranegura ariko uko umugambwe senere urongowe na gatongwasa uvyifatamwo mu gutoteza abandi hatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero
umutsi w'Imana igenekerezo ya gatatu rusamba ku mutumba wa Rukore komine Ntega province Kirundo abanywanyi b'umugambwe SNL bategereye umunywanyi b'umugambwe SNDFDD baramukubagura gushikaho barasa n'umwanyi hakaba hari n'umwe mu barashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu kwa mbere igenekerezo rya kabiri rusama muri komine Kigamba abanywanyi b'umugambwe SNL umutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba wasaswe bakomeretsa urongoye imbonerakure ubu akaba ari mu bitaro cyahozo mu ntara ya Kayanza ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama ku kwezi muri komine Rango muri site ya Gikomero abanywanyi b'umugambwe SNL bakubise abaherutse kwinjira mu muryango SNDFDD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi naho basambuye inzu y'icegera cy'urongo y'imbonerakure mu ntara bongera bono ningoro mugambi CNDD kumutumba kwa kijama
waramutse kubushikira nganje bw'intware hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku gikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero
turabaganishije kandi bwa nyuma ngo mu myanamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bashize ku mukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 kigarama mwaka uheze ari muri yakoze ko yite ndabahamagaye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko bibuke ko iteko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo ya 222 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha ubu hagezeho bija mu ngiro
Pascal Barandagiye asaba baburamatari bamusantere abarongo ya mazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza abasaba ariko kubikora ataho begamiye
abajeje intwara tubasabye kuguma ku kizi ku mwanya ku mwanya batumenyesheje byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijanye n'ibihe turimo by'amatora amahoro n'umutekano niwo mutahe mukuru dufise kuko ikaraharanira mu ruganda iracuha aro turasaba by'ukuri kudata ikivi ngo bagume biruka hirya no hino muri kampanyi cyane cyane bamenye ko bafise uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano ibanda yahundwa bakeza kuguma hafi bamenye ko biraba kandi batunganirize ababituye dusabye abari mu myiyamamazo ko igihe cyose hoba hari ikagenda neza mu bikorwa barimwo ko boshikira abajeje intwaro kugira batunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose n'ababyeyi koko
Barandagiye ibyemenyesheje inyuma ibyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika bene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano aho bose baguma batunga agatoke umugambwe senere yuko uri kurigenza nabi mu myiyamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko hari abatipfuza ihiganwa rya politike mu gushaka gucinyiza abo bahiganwa Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Desire urakoze reka travel niyo nkuru akwakire tugume nyine mu Burundi aho nyine tugiye kurebera hamwe uko umunsi wa 10 wo kwiyamamaza wagenze travel
Imyiyamamazo yo kuri uno wa gatatu mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umukuru w'umugambwe Sanel yagihereye muri komine Mabayi ihantu rubibe n'igihugu cy'u Rwanda agatogwasa umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu w'uwo mugambwe yabwiye abanyamabayi ko yamiriza agatotezo kariko kagirwa abanywanyi biwe muri bino bihe by'imyiyamamazo aha avuga zimwe mu ngingo zibuza aba Sanel kwibonekeza mu mabarabara inyuma y'isaha 12 z'umugoroba bambaye umwambaro w'umugambwe wabo
ikigaragara nuko abo duhiganwa ubwoba bwabakekeye nico gituma bariko banakoresha ingufu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinyize ngo ntibikunde ngo tubandanye kampani ibi ndabivuga fatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa aho ubu ngo bafashe ingingo y'uko uhereza 12 umuntu bazabona yambaye ikimenyetso cya semeri bazo mwagiza yuko ayikagira propaganda mugabo nagira nimba bagifisa kenge bigarure
umugambe SNL uriyamiriza kandi ndongozi z'umugambe SNDFDD uri ku butegetsi atakindi zivuga mu myiyamamazo atari ukwagiriza uwo mugambwe kushaka ugarukana mu gihugu abo byita abahansi agatogwasa akavuga ko atamurundi numwe akuye guhera mu buhungiro ntasiga inyuma no kunagura imigenderanire n'amakungu mu gihe mu ntari hano rubibe n'u Rwanda ibihugu bibiri bitagicano waka
twamatuvuga tuti dushakuba ku Burundi bwa bose ubu bavuze ibyo bavuga batanguye kuvuga ngo dushakubara kwa n'ababuyoye kuba ari ahantu mu mategeko y'igihugu na mpuzamakungu Burundi bwemera hoba havuga yuko hari abarundi bavuga kuba mu gahinga bakitwa impunzi bakitwa ibyo ntazi iyo tuvuze Burundi bwa bose tuba tuvuze Burundi butitiranwa n'umugambwe Burundi butitiranwa n'amoko Burundi butitiranwa n'imitumba tumaze imyaka 15 dutwagwa n'umugambwe witwa SNDFDD utari muri uwo mugambwe ukamenga nta gaciro ufite mu gihugu ukamenga nta jambo ufite mu gihugu ukamenga nta burenganzira ufite mu gihugu Burundi bwa bose ni Burundi butahura yuko abarundi tutari zinga Burundi butahurika yuko dufite imigenderanire n'amakungu n'abanye imigenderanire ni ngombwa kuyinagura kubera yuko turakeneraniye hari ibyo tudashobora kwiga hari ibyo natwe dushobora kwimbura iwacu cyane twohingura dukenera kuronka isoko mu mahanga ata migenderanire ihari icyokunda
ubwo ari mu bakandida indwi biyamamariza amatora ababazwa n'ingene komine ya Mabagi yagendeye icukugwamo ubutare ariko atateramere riharangwa anegura n'imvugo y'abategetsi bama bariko bavuga ko igihugu cazingamitswe n'abakoroni aho n'umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi SNDFDD arafite ico azokora niyatogwa Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatatu nawe yari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu mu migambi ashira imbere harimo guhindura ingendo maze abantu bakijukira ibikorwa bakagwanya ibi batandukanya
nzaruhuka nyibona abenegihugu badafungura nkuko bikwiye nzaruhuka nyibona amagara y'abenegihugu agenda ku manyengeti nzaruhagahengwe nyibona abantu barara mu nzu zitagira ubuntu imana ntiyaturemye ngo tubare mu byari nk'inyoni nzaruhagara abana b'igihugu barabuze uburyo bwo kujya ku ishuri sindohemuka nabonye abarundi baroraniwe mu buzima bwabo nico gituma uyu munsi ndabasabye yuko tugwanya icyo cyose kidusamaza dukora ibikorwa dutera imbere turonke ubuzima bwiza mbega ndarabaze tuzovuga ko turi abahutu abatutsi kandi harapfa gushika ryari ingo duhinduke twese twitwa abarundi tuzoheza ryari kurondera ibidutanishamo turabana mu maso tukubitagira mvura usanga dupfa amadini imigambwe intara ibyo byose ni ukubireba kugira ngo turabe icyo twokora kiduteza imbere
abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko abo bagabo babiri aribo basa n'abahanganye mu kibanza c'umukuru w'igihugu azo biterike 20 z'uku kwezi Pierre Clavier ni inkuru ku bw'ijwi ry'Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muhimbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusanyiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusanyiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
turacyari mu Burundi aho muri iki gihe cyo kwiyamamaza bamwe mu bakandida batawe muri yombi mureke mugenzi wacu Eloge wirika neza atubwire inkuru yabyo
Uhere kuri pastor mawe n'Imana yamamariza ubukenguza amateka muri Makamba mu manuko afungiwe ingozi mu buraruko kuva mu nduweheze akaba yasabiwe no mushikiza manzo wa Republika igihano cy'umunyororo w'imyaka 5 ni hadabu ry'ibihumbi 100 kuri uyu wa gatatu ugaca kuri Katike Zimana yitoreza ubushinga amateka mu ntara ya Bujumbura mu burengero yinjijwe ibohero rya mpimba kuri uyu wa kabiri mu ijoro kugeza ku bandi banywanyi 72 ba senere bahagaritswe kuva hatangwa imyamamazo rutonde rw'abatavuganwe n'ubutegetsi bafunzwe rukomeza kuba rurerure abarenga 60 muri aba bafunzwe bakurikiranwa ku byaha byo kugwana n'ubwicanyi inyuma y'imishyamirano yatumye abantu babiri bapfa abarenga 205 nabo barakomereka ibi birajishinga bakandida nk'uwigenga Jodone Nahimana yabigarutse ko mu kiganiro yatanga ingozi kuri uyu wa gatatu
tubasha gusaba rero barongoye imigambwe iri kwiyamamaza muri kino gihe gushikiriza amajambo atomoye kwihaniza abantu bari mu migambwe yabo cyangwa rwafatanye cyane kugira ngo birinde ntiduhabe dusubira inyuma na gatoye usange harabayeho uruhagarara bakabwira urwaruka barongoye yuko bakwiye kugira imyifato nziza yo kwirinda ikintu cyose gituma habaho gushamirana hagati y'urwaruka mu migambwe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe usakumva ko yaguye mu mporera cyangwa yagiriwe nabi azira ibyo yumvise.
Nahimana wa mpastori wa mbere yakoze politike ku mugaragaro mu Burundi kugeza aho yitoreza ikibanza cya perezida akomeje kwiyamamaza co kimwe na Gasonsi ndimwo bahuriye ingozi. Umukandida wa Iproni komeje kwicamwo ibice hakaba bayiturukamwo bidatera isoni kujana imyambaro y'uwo mugambwe washinzwe n'incungu yo kwikubukira mu mamitingi ya Sende DFDD no guhamagarira Abarundi guhunda amajwi ya Evariste Ndayishimiye kandi yitwa ko ari umukeba wabo agereranya intwaro y'ubu n'iya gisirikare.
Twifuza kuhindura amateka y'igihugu cyacu Burundi kugira ngo igihugu kiramutswe ubusivile aho haheze twabonye intwaro z'igisirikare, sibyo? Bamwe bashaka kugwana intwaro z'igisirikare tuzikureho, ubu naho ni izindi z'igisirikare. Uno munsi natwe n'abasivile twifuje guhindura ibintu bidaciye ku muheto muba biciye mu mutekano w'amatora. Ejo umugambo yasigana Iproni ugatahukana insinzi ko mwabishaka, tuzotwarira Abarundi bose, ntawe tuzovuga ngo cyakuvunye cyakuvunaguye, Abarundi bose tuzobasangiza.
Mukurinzira kwa bigera ko Leon Sengenda Kumana wa Frodebu yakuye Iprona ku butegetsi yari maze kw'imyaka 31 mu gihumbi 1993 imbere yuko president Amerika Ndadaye yicwa ngo basubire kugabura ubutegetsi mu mwaka nyene ubikimura gishinga n'ukura Abarundi mu bukene.
Abantu benshi atukije imigambi batubwira bati none ujye muzobukura, tubabwira tuti igihugu cy'u Burundi kirapetse uburyo genda mubaza amaya ubere yirwagira tosa ihe yacyahiye amaya ava mu butare n'agataka ari hehe, turizi ngira nta niyo ibi byo kurakira igihe y'igihugu ngira nta niyo bibaza nyine yoje imbere, uburyo burahari bukoreshwa nabi nicyo gituma tuzofata ingingo yuko amafaranga yose y'abanyagihugu ntizozosaba kubikiga cya leta, tuzovuka ikigega cy'abanyagihugu igituma no kubera ubuze ikiga cya leta perezida yumva ko ari kuyiba, ubuze ikiga cya leta umushyikirangaje yumva ko ari kuyiba, ubuze ikiga cya leta umenga twebwe ntituri n'abanyagihugu, tuzofata ingingo ajya amahera azoshyikirizwa abanyagihugu mu makomine, abanyagihugu barangura imigambi yo kwiteza imbere amafaranga ari hafi kuko iyo bagiye kurondera amadeni ntibanyegakora azakura ngaho nyene muri komini, ibintu by'amoko n'imigambi mushyire ku ruhande muje hamwe mashyirahamwe y'iterambere mwubake igihugu kitubere umubyeyi naje tukirira abana beza side none fede buganza fede butsinda
yoje uri kaneza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu banywanyi mbashimiye rwose ko mwakurikiye aya makuru twabateguriye kandi twabagejejeho n'abagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika kandi namwe mwirinda virusi ya corona uko mubishoboye kose murakarama.